radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana na mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yaburiye abifuza guhirika ubutegetsi bwe ko ari intare itavogerwa.
None ko ari intare kubera iki mwirirwa buraca umutwe? Intare ntiyigera ijugumira. Intare yama izi neza yuko byose ibitu hanu watazi huko yetu intare kuko niwi razi hojene urayibona.
Inkuru irambuye ni mukanya. Imiryango 40 impunzi z'abarundi zari zarahungiye muri Kenya iri mu nkambi ya Nakibare muri Uganda isaba gusubizwa mu Burundi.
Ah, muri Kenya nta kiza kiri. Icyambere kubera ko abasudani baricya abantu bitwa ko turabagarara ketwe niko batwita. Ubwo rero twabonye iwacu ni wacu hako dupira mu gahinga tugira kwitwa n'uruzuba.
Umwe mu mpunzi zifuza gutaha mu Burundi mu Rwanda Deni Kazungu ukurikiranyweho kwica abantu 14 biganjemo abakobwa aramenya kuri uyu wa kabiri niba afungurwa cyangwa se akomeza gufungwa by'agateganyo. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ndi kumwe na Fidel Niyongabo, Diane Nini na hazwe na Oriane Tangishaka. Imirwano yubuye hagati y'ingabo za leta ya Ethiopia n'abarwanyi bo mu ntara ya Amhara. Fidel Niyongabo,
ababa mu gisagara cya Gonda batangaje ko abagwanyi bo mu ntara ya Amhara bazwi ku izina rya Fano ku munsi w'Imana bagwanye n'inteko za leta ya Ethiopia muri ico gisagara Gonda n'akarere kagendegwa cyane n'ingenzi kandi gakoregwamo imirimo y'ubudandaje. Umwe mu baba muri ico gisagara yavuze ko ingwano hagati y'izo mpande zibiri yari ikomeye cyane. Yashatse gutanga izina ryiwe ku mpamvu z'umutekano wiwe. Ababa mu gisagara cya Gondara batangaje ko muri rusange umutekano wari wagarutse muri icyo gisagara mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Abasirikare ba leta basubiye kugenzura icyo gisagara naho amasasi yari acumvikana mu bice bimwe bimwe byacu. Amamangazini yari yugaye mu gihe amabarabara yagaragara. Bavuze ko atagutana mu mitwe kwabaye mu bindi bice by'intara ya Amhara harimo umugwa mukuru Bahirda na Lalibela ikindi gisagara kigendegwa n'ingenzi.
Abasirikare bari ku butegetsi muri Mali batangaje ko amatora y'umukuru w'igihugu yarateganyijwe mu kwezi kwa kabiri umwaka utaha. Yigijwe yo Diane Nini na hazwe.
Colonel Abdoulaye Maiga avugira ubutegetsi bwa gisirikare muri Mali yavuze ko zimwe mu mvo zatumye begeza imbere amatora y'umukuru w'igihugu zirimo ingorane z'ubuhinga bw'ivyuma zishingiye ahanini ku gushira mu ngiro ibwirizwa nshingiro rishasha rya Mali urutonde n'imyidondoro y'abazotora hamwe n'amahinyu abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Mali bavuga ko basanze mu ishami ry'Ubufaransa ryitwa Idemia ryofashije muri rusansuma y'abazotora. Amatora ya Mali ubundi yobaye kwigenekerezo rya kane n'irya 18 ukwezi kwa kabiri ko mu mwaka uza wa 2024. Ubutegetsi bwa gisirikare muri Mali ntibwigeze buvuga amatariki ayo matora yungururijwe ko. N'amatora yarafise ahanini intumbero yo gusubiza ubutegetsi bwa Mali mu minwe y'abasivili. Abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Mali basibije kandi amatora y'abashingamateka yo yarategekanijwe kuba mu mpera z'uno mwaka w'2023. Aha bakaba bavuga ko ayo matora azotunganywa n'ubutegetsi buzova mu matora ya president itaramenyekana ryarazoba.
Muri Libya, umuyobozi w'umujyi wa Derna n'abandi bakorana batawe muri yombi bashinjwa uburangare bw'icurika ry'urugomero rwateje imyuzure yahitanye ibihumbi by'abaturage. Uriane Itangishaka.
Abo bategetsi bagirizwa kuba barafashe minenengwe ibikorwa by'urugomero rukomeye ruri mu karere ka Derna. Ibyo byatangajwe n'ibiro by'umushyikirizwa manza kizigenza wa leta ya Libya kuri uno munsi wa mbere. Ibyo biro biri ku mugwa mukuru Tripoli bimenyesha ko vyatanze itegeko ryo guhagarika abategetsi 8 bo muri ako karere kubera isenyuka ry'urugomero ryabaye inyuma y'imvura y'isegenya yaguye. Iyo mvura yatumye amazi y'umurengera aseseka mu bigwati bibamwe abantu. Ayo mazi yahitanye ubuzima bw'abantu ibihumbi n'ibihumbi. Uretse buramatari wa Derna, leta ntiyatomoye neza abo bategetsi bandi igipolisi cyahagaritse. Abanyagihugu bafise agashavu kanini kuri iryo senyuka ry'urwo rugomero rwari rwarubatswe mu ntumbero yo kuyobora neza amazi y'inzuzi zica hagati y'igisagara cya Tripoli.
nongereho iyi nkuru imaze kutugeraho mu kanya Zuleika Mandela umwuzukuru wa Nelson Mandela wabaye president wa mbere wa Afrika y'Epfo atowe n'abaturage yitabye imana afite imyaka 43 azize indwara ya kanseri Zuleika Mandela yamenyekanye cyane kubera ko yavugaga ku mugaragaro iby'indwara ye yamenye ko arwaye kanseri y'ibere afite imyaka 32 aravurwa irakira ariko iragaruka mukomeje kumva na dozi ya Amerika yunze kanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ni ko mirongo migufi ya shoro tuweze kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mu cyo kuvuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook YouTube na Instagram adresse yacu ni www.radio yacu
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye twizwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Prezida wa Burundi Evariste Ndayishimiye arahamagarira Abarundi kwirinda impuha yabivugiye ku kibuga cy'indege y'i Bujumbura avuye mu rugendo mu mahanga ku makuru yavugaga ko hari abashatse guhirika ubutegetsi bwe Evariste Ndayishimiye yababwiye ko ari intare itavogerwa inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru
itariki ya 15 z'uko kwezi kw'icyenda ni wakwirakwiye amakuru menshi i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi bwa Burundi ko agira habe itembagazwa ry'ubutegetsi abanyagihugu babwiye ijwi rya Amerika ko ingabo nyinshi zifite ibigwanisho bikomeye zagiye gukingira iradiyo na televiziyo y'igihugu ifatwa nk'umutima wa leta kubera umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye yari mu rugendo hanze y'igihugu ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru iradiyo na televiziyo bikukira bwarahumureje ko umutekano kuri iyo radiyo wakajijwe nk'ibisanzwe ari ubushikiranganji bw'umutekano bwo bwemeje ko atanzo iri kwirasha k'umutekano wifashe neza mu gihugu cyose ibiro by'umukuru w'igihugu byo ntaco byigeze bibivuga ko ariko igihe yatahukavuye mu rugendo yaramazemo indwi zibiri gwamushikanye muri leta zunze ubumwe za Amerika mu nama y'ishami mpuzamakungu ONI umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarishuye abari bafise amakenga kuri izo nkuru ashitse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura kuri uyu wa Mungu mu mvugo ifobetse yabwiye abifuza kumutembagaza ku butegetsi ko ari intare iturigwa
nagenda abwire muri gira mubona intare igenda nitamenyo hejo mugisi samenya karishi muri ya mubona igenda inzara yazishize hejo mugisi sinzara zikarishi none kari intare ko iri kimwe irigwa burata umutwe intare ntiyigera ijugumira intare yama izi neza yuko byose ibitunganye hano watazi yuko yitwa intare kuko niyo iravyeho nyene urayibona
Perezida Ndayishimiye ntiyadomye urutoke kuri abo bagomba kumutembagaza ku butegetsi bwiwe yamara amasoko yizewe y'ijwi rya Amerika arimwo n'abasirikare bakuru yabwiye ijwi rya Amerika ko hoba hari icyuka kibi hagati yawe n'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare General Prime Niyongabo yamariki umukuru w'igihugu ntaco yakivuze ko gusa umukuru w'igihugu yabwiye abarundi ko bokwirinda ibyo bya bimaze iminsi bivugwa kuko kubwiwe ari kubatesha ibikogwa
nk'ubu usibye gukora ngo ariko bumvirize igihuha bimwe bitago bisumba ikivi ejo ugasonza ugaca widodoma ngo ndashonje tumere nk'aba bagumye abantu bavuga ngo shirira dushirire tugira amaso maremare ugiye urumviriza ibihuha woherayo kuko ashaka kuzosonza ejo kandi ushonje ejo niba azoza kukubwira ngo barabinzanira kwishe ngo nk'ubu ngubona wewe ngo uzobaho gute kugira ngo uhamagarire mu migumuko
ibiro by'umukuru w'igihugu bikunze gushira ahabona itangazo ryerekana ko umukuru w'igihugu agira afata ingendo mu mezi atatu aheze kuva mu kwezi kwa gatandatu byerekanye ko umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye bagize ingendo ukwezi n'indwi zitatu hanze y'igihugu urugendo ruheruka rwamaze indwi zibiri rwabashikanye muri Cuba muri leta zunze ubumwe za Amerika mu Bubiligi n'ahandi bamwe mu basesengura politiki y'u Burundi nka Frederico bamvuga inyumvira yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu arafise icyo avuga kuri izo ngendo
tukaba tuzi yuko ingendo z'umukuru w'igihugu zitwara uburyo bwinshi kubera ko uko agiye aramahera y'umurengera kubera ico bita provision mu gihe kiba gikenya kajya cacu kibuze ibintu nka byose urumva umwe ngo mwitwara ariko wiwe ucucika ibyo bintu agenda kuronka muri izo ngendo ikindi cyakabiri umuntu abaza nico twunguka muri izo ngendo inyungu za politike inyungu z'ubutunzi inyungu z'imibano muri izi ngendo kira noneho uko agenda niko no mu gihugu ababo bakorana bibaza ibibazo nawe mukubishura akavuga ati jewe ndi intare imvugo nk'iyo muri politike babisigura ko ari ubwoba kuko intare ntivuga koko ntigirwa kwifisa amenyo ntigira kwivuga kwifisa ibyara no kuvuga nawe si intare kuko intare ntibivuga
Evariste ndayishimiye wewe abona ko izo ngendo agira ari ingirakamaro mu ntumbero yo kwambika isura nziza igihugu
ningendo ngirakamaro kuko biratuma ibihugu bimenya igihugu hajya tuvuga ngo shinge cyo mu mashinga tera Burundi murazi ko bwasa no bwafatiwe ibihano bwari bwaho amabuke mugongo no kuvuga hari habandi baciye bagenda emwe barabucafuza mu makungu barabwambika ibara ubu rero babonye izi ngendo zituma Uburundi busa kumenyekana kuri bijururi bari koroza.
Naho biruko izo ntego intumwe idasanzwe ya ONU ku Burundi nahazishima inyuma y'imyaka itari mike Uburundi budaheruka mu makungu. Fortuné Gaheta Zongo avuga ko ataco zafashije mu kubahiriza agateka kazi na muntu canke gutuma igihugu gitekana kugira ngo ntiyagire abosubira kwiyumvira gutembagaza ubutegetsi. Sijya mbere umukuru w'igihugu yiteka abashaka kumukura ku butegetsi yagiye ko mu mwaka w'2020 asubiriye uwo basangiye urugamba mu ishamba Petero Nkurunziza yitabye Imana muri uwo mwaka nyene kuva mu ntango z'uyu mwaka ndayishimiye yamye agabisha ko harakabwe gashaka kumuhirika mu nyuma vyegekwa kuwahoze ari umushikiranganji wa mbere Arengiyome Bunyoni ubafungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega kuva mu kwezi kwa kane mu vy'uwo mugabo afise ipete rya mbere rikomeye mu gihugu mu gipolisi no mu gisirikare byagirizwa harimo gushaka guhungabanya umutekano w'imbere mu gihugu gutunga ibigwanisho atabifitiye uruhusha no kunyuruza amatungo ya leta Cyeclaveni inkuru ku bwijwi rya Amerika
imiryango y'abarundi igera kuri 40 yari yarahungiye mu gihugu cya Kenya ubu iri mu nkambi ya Nakivale muri Uganda isaba gutahukanwa mu Burundi baganiye n'umunyamakuru Ignatius Bahizi
Aba barundi bahungiye muri Kenya mu bihe bitandukanye kandi bamwe bari bahamaze imyaka irenga kuri 5. Bavuga ko kubera ibibazo by'umutekano muke n'ubuzima bubi bahisemo kwihungura.
Muri Kenya uko byagenze cyambere umutekano muke, ikindi cya kabiri nuko twacyubayeho nabi. Dufata umwanzuro wo kugaruka inyuma mu gihugu cyacu.
Urabona batwahereye dufata amafaranga ashika ku 200,000 y'amanyakenya mu kwezi ayo mafaranga barayakorora bayageza ku mafaranga 1,600 ku muntu ariko uko bakorora amafaranga ibiryo navyo byatera biduka hamwe ugiye nuko uvuga ntabwo twe twapokera indyo twari mu nkambi ya Karubayeri ntabwo twapokera ibiryo ariko twapokera twatwara bamba zacu ku babosi ababosi rero ibiryo barabiduza hamwe izondya upokeye izo zicwa 1,600 wazirya icyumweru kimwe zikaba zirashize nta hantu ho gukorana ahantu mu butayu wirirwa wicaye kuvuga ugiye ku bitaro hoho bakubwira ngo wakamye amaraso ngo wakamye amazi y'umubiri kumbe n'inzara nta kintu kituri kurarya ishi natwe turavuga ati ko ata gahunda yo guhungura impunzi irimo kikaduhite dutaha
Nongeye mbabaza ukuntu bageze mu nkambi ya Nakivale kandi batarigeze bahungira muri iki gihugu cya Uganda.
Twageze ku mupaka tumaze kwambuka tugeze mu Rwanda. Uganda yacurekuye twambutse kuri migration y'u Rwanda itugarura inyuma. Tugaruza muri Uganda. Batusubiza inyuma tugira ko hanatamo atamuhanda duhafise utugarura mu Burundi. Muri UN ya Uganda yabari yitwakira ituzana hangaha.
Kwaraje itike iherera hiyo mu turenze muri Kenya Busia tuhitamo kuza turaza nyine dufashwa n'abandi bantu rero kujya usanga mwicaye mu igari nyene n'abandi baza baraduha ubuyanzu nyene tugenda ku misigiti cyangwa se ku mashengero batucangira kutebaho tugera ngaho mu Rwanda rero turinjira ama rero baradufata baratwaka ibyangombwa nyene by'impunzi kuko nta bindi twari dufite barabicisha muri computer bararungika baca baratwirukana twibye bayitwaka twagira ngo hari icyo bagira badufashe barabidusubije bamaze kubidusubiza bahita baratwirukana twabonye rero uwe niza kudutora yo mu Bugande baratuzana nga
tuza kugera ahantu bita Kagitumba turinjira mu mpaka w'u Rwanda ariko nyuma cyagiye kuhaba barareba ta mwese tubabone mwasubiye muri Uganda cyatwagenda turatumbika aho kuri border Kagitumba abantu baragerageza baradufashirizaho twahamaze iminsi 3 badufasha baduha ibiryo n'ukuri abanyagihugu ba Uganda imana bahezagire kuko baradufashije cyane
ibibaye mu gihe hari n'izindi mpunzi muri Uganda ziganjemo iz'abarundi n'abakongomani bagerageje kuva muri Uganda baja muri Kenya kuri bo iki gihugu kiraborohereza gusa bamwe mu bahabaye siko babibona
ah muri Kenya nta kiza kiri icyambere kubera ko abasudani abaricya abantu bitwa ko turabagararake twe niko batwita
ni kuvuga
numugararake cyase bashaka kuvuga iki
ni murundi umunyarwanda umukongomani nibo bitwa abagararake
fitaga telefone ugende bakwice ubu uri kurakora kazi ko kunyonga piki bakwice umwana atenu yunde amazi ku robine basudani bakazana ibihiri n'amacumu n'ibike bakatwica ubwo rero twabonye iwacu ni wacu hakodupfira mu gahinga tugire kwicwa n'uruzuba twicwe n'abaducumita batuzize ubusa
abasudani hari ikintu bakora imigumuko bakica abo izo mpunzi z'abarundi badasangiza ubwoko nabo basudani
abakuri inkambi ya Nakivale bavuga ko bategereje kuzacuriza impunzi zifite ibyangombwa by'ubuhungiro bwa Kenya igihe bazabacura izindi mpunzi z'abarundi Emma Koloi n'ukuri ikigo bakiriramo impunzi hano mu nkambi ya Nakivale
they had easily accessed as well the western border that is
ati izi mpunzi zari zigeze ku mupaka w'umurengerazuba w'u Rwanda na Uganda nuko niho zahagarikiwe zisubizwe nyuma HHS na leta ya Uganda bafashe umwanzuro wo kuzizana hano mu nkambi ya Nakivale kugira ngo bazategure gahunda yo kuzazicyura kimwe n'abandi barundi bahunguka mu buryo bwubahiriza impunzi kandi biciye mu nzira zikwiye kuri iki kigo bakiriramo impunzi batubwiye ko ubu harimo izindi zisaga igihumbi ziganjemo abakongomani bategereje guhabwa ibyangombwa ariko muri zitegereje ibyangombwa harimo n'izituruka muri Somalia Ethiopia hamwe na Sudani Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika mu nkambi ya Nakivale Uganda
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Rwanda biteganijwe ko ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro afata icyemezo ku ngingo y'ifunga n'ifungura ry'agateganyo kuri Johnny Kazungu uyu mugabo ubutabera bw'u Rwanda mukurikiranyeho ibyaha 10 birimo kwica umuntu ku bushake yica rubozo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato n'ibindi n'ibyaha bamukeka kuyakoreye mu kagari ka Busanza mu murenge wa Kanombe ku Kicukiro aho yemera ko yishe abantu 14 biganjemo abakobwa Kazungu w'imyaka 34 y'amavuko yari yaracukuye icyobo mu nzu akajya atabamu abo yabagarangije kwica ubwaheruka imbere y'urukiko kuyavuze kuyisha mu bakobwa kuko nabo bamuteye sida ku bushake iyo ni ingingo urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwavuguruje ruvuga ko Kazunga beshya nta sida rwaye n'ibyaha byamenyekanye kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda dusubire mu Burundi mu ntara ya Rumonge ubuyobozi bwafashe ingamba zo kwirinda kolera ariko mu mujyi wa Rumonge nyirizina bahatuye izo ngamba ntibazubahiriza ni nkuru ijwi rya Amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragizwaho na Thierry Vendayishimiye
Inyuma yaho kolera yigaragarije mu gisagara ca Rumonge haraheze indwi umuntu umwe agafatwa akajanwa mu bitaro harafashwe ingingo zo gukomeza isuku muri ico gisagara muri izo ngingo zafashwe harimo kutavoma amazi ya Tanganyika kugira ngo akoreshwe mu ngo kirazira kandi kuja gukorera muri ico kiyaga ibikorwa bijanye n'isuku kumesura koga no kogerezayo ibyombo kirabujijwe kandi kudandariza ibifungurwa bihiye aho bitagenewe none ubu izo ngingo zoba ziriko zirakurikizwa ushitse ku kiyaga cha Tanganyika kumwe ha Warumonge uhasanga abakenyezi bariko baramesuriramo impuzu abandi baba bariko barogereza mu byombo abandi nabo bagwiriyemo ugwaruka baba bariko bariyoga imiduga amapikipiki n'amakinga naho nyene byogerezwa muganga Alexi Nkuru Nziza rongoye akarere k'ubuvuzi ka Rumonge ati biraduteye ubwoba
hanyuma umvuga ati bishobora kuba biteye ko urumva usanga umwe yaje kumesa ubundi ugasanga yaje ko ariko aroga haruhande yabo ukaca usanga undi muntu ariko aravoma ibyo rero birateye ubwoba kuko urumva yabigera umwe azoba aje kumesa n'uje koga yikuye ko wa wundi nawe aje kuvoma uca usanga ariyo yadashe agatwara imuhira
aho ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika mu Rumonge ni abarobyi n'ababafasha barara mu tuzu tw'uduhema haba barobyi bashika ku gihumbi ariko nta kazu ka sugumwe kahabazwa ndayiragije Egide twamusanze ku musenyi wa Tanganyika mu Rumonge ati nihigu kugene abarobyi bo kwihagarika no mu gihe baba bari mu mazi kuroba kuko amato yabo atagira twa sugumwe aho kuri uwo musenyi wa Tanganyika ni naho kenshi usanga harara abana bo mu ibarabara bamwe mbere bakitumaho nyene kumweha bagafukisha umusenyi kuko atatuzu twa sugumwe tuhari mu gisagara cha Rumonge kandi hari ubukene bw'amazi meza mu gihe rero Rumonge igwiriyemo abayisilamu benshi bakoresha amazi mu tuzu twa sugumwe ubwo bukene bushobora gutuma imigera yakorera irandagata kubera ubwo bukene bw'amazi ndayiragije Egide ati amazi naboneke
urabona nk'ubu turiko turakiyaga ke nawe urabona mu mabomba nta mazi ahari icyo kintu cyotuma batavoma ahantu hare ngo kiyokorera ni giki kandi mu kazu ka sugumwe kagendana n'amazi icyo rero twari gusaba leta mbye leta nkutse ikirabe irekura amazi ku bwinshi mu mabomba ituri ikibazo cyo kuraba n'abagenda kuvoma aho ku kiyaga n'abamesera aho ku kiyaga n'abogera ku kiyaga
ikindi gishobora gutuma korera irandagata mu Rumonge n'urudandazwa rw'ibifungurwa bihiye amacapati ibitumbura amavoka n'ibyamwa bitandukanye biracatemberezwa ku mabarabara bamwe mbere babitegereza ingenzi ziba ziri mu mamodoka anyuragiranwa aho mu Rumonge Egide ndayiragije akabona ko gutuza urwo rudandaza bigoye
ujya muntu yoba afise kajya kantu katuma korera igwira niyumbirizwe na leta imwereke ikindi kintu yokora ubugira ntihave habe ingorane kajya kaza akaba ariko kuba kamutungiye n'umuryango kakamwigisha ibyo n'abana kucura ikibazo cyo kumubwira atako kazi nureke aca kandi wamuteguriye icyo leta nuko yari kushyiraho ikagwiza ubuzi kuri abo bamama bakora icyo kintu uri kuranaraba ingo nyinshi uri kuraziraba ubudirishwa n'abagore
mu bibanza nabyo bihuriramwe abantu benshi nabuze ubwasuga umwe rusange buhabazwa aho twovuga ku bituro by'imodoka ku isoko nkuru ya Rumonge no ku kibuga cy'imino aho mu Rumonge ikikwereka ko abagendera ibyo bibanza batagira utuzu twasuga umwe bihagarikamo n'isuku ridashemeye rirangwa hafi y'ibyo bibanza aho usanga harangwa n'umunuko uva ku mwanda muto na mukuru isuku kandi nirishemeye mu bunywero n'uburiro umwe bumwe bwaho mu gisagara cya Rumonge nabuze ubwasuga umwe buhari kandi babandanya bakora nubwo bashizeho amakomite ajeje gukurikirana ibijanye n'isuku mu gisagara ayo makomite akaba afise ububasha bwo kugara ubwo bunywero cyangwa uburiro mu gihe bigaragaye ko isuku ryawo ridashemeye aho mu Rumonge kandi hamwe korera yotera byogora kuvura abayanduye kuko hari harabitswe ibikoresho byo gufasha abanduye iyo ndwara haramenywe n'abasuma bimwe birasahurwa aho naho ni ku ivuriro ritoyi ryo kumutambara no ku bitaro bikuru bya Rumonge muganga Alexi Nkuru Nziza arongoye akarere k'ubuvuzi ka Rumonge
kijejwe kuvurirwamo ico kiza ca korera ni naco bavumuye inshuro nyinshi bibamo ibikoresho hariho ibikoresho bimwe twahavuye turahungisha dushyira ahandi n'ivyo bikoresho dusha tuba tubikorako mu kugira dushobore kuba turatunganya ariko kandi bigasaba yuko n'ubundi tubandanya tudodora kugira ngo ari hamwe huboneka abagwayi benshi twava dusanga kumbure turenga njyewe murazi nuko nico giza kirandagata umwanya mutoya
abo twaganiriye batashimye ko tubafata amajwi basaba ko bajejwe intwaro bova mu biro bakaja kugenzura ibijanye n'isuku ibintu bitarayangara
urakoze Thierry ndayishimiye umuryango wabibumbye umaze imyaka 78 ushinzwe muri iki gihe isi yugarijwe n'ibibazo binyuranye ubu irakenewe ese ishobuye guhangana n'ibyo bibazo Toma Kamirindi
nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose yabaye kuva mu 1914 kugera mu 1918 amasezerano y'amahoro yo kuyirangiza Burundi yateganyije umuryango mpuzamahanga witwaga Société des Nations SDN mu magambo ahinnye y'Igifaransa awuha inshingano zo gukemura amakimbirane hagati y'ibihugu mbere y'uko agera ku ntambara ayo masezerano yasinyiwe I Versailles hafi ya Paris mu Bufaransa ku itariki ya 28 y'ukwa gatandatu 1919 hagati y'Ubudage bwari bwarayishoje n'ibihugu byari byarishyize hamwe bibuteraniraho birabutsinda muri byo twavuga Ubufaransa Ubwongereza Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuryango SDN wananiwe gukumira intambara ya kabiri y'isi yose nayo yatewe n'Ubudage mu 1939 byatumye abayobozi b'ibihugu by'ibihangange batekereza gushinga undi muryango mushya ukomeye kandi ufite ingufu kurusha SDN bakoze inama nyinshi mu bihe bitandukanye no mu nzego z'ubutegetsi zinyuranye noneho mu kwezi kwa 8 n'ukwa 9 1944 intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ubwongereza Repubulika z'Abasoviyete n'Ubushinwa bahurira I Washington DC umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangira kwiga no gutegura umushinga w'umuryango mpuzamahanga wo guhuriza hamwe ibihugu bishaka umutekano rusange icyo gihe Ubushinwa bwari butaraba komunisti bwayoborwaga na General Chiang Kai-shek nyuma y'iyi nama yabo batumije indi yaguye yahuje intumwa z'ibihugu 50 kuva mu kwezi kwa 4 kugera mu kwa 6 1945 mu mujyi wa San Francisco muri leta ya California mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika banonosoye umushinga wavuye mu nama y'i Washington DC mu kwa 9 1944 bawubyaza itegeko shingiro rishyiraho Loni bari bafite icyizere ko Loniyo izabasha gukumira intambara z'amahano nk'iya mbere n'iya kabiri z'isi yose Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'icyo gihe Harry Truman yabivuze muri aya magambo asoza inama y'i San Francisco ku itariki ya 26 y'ukwa gatandatu 1945
There were many who doubted that agreement could ever be reached by these 50 countries
Perezida Harry Truman aragira ati hari benshi batemeraga ko ibi bihugu bitandukanye cyane mu moko n'amadini indimi n'imico bizapfa bigeze kuri aya masezerano nyamara rero iyi mitandukanire yose yaribagiranye mu bumwe n'ubushake by'agatangaza kugira ngo tubone inzira zo guca burundu intambara ku isi ijwi rya Amerika Inama y'i San Francisco irangiye ku itariki ya 26 y'ukwa gatandatu 1945 ubunyamabanga bukuru bwayo bwahise bwoherereza guverinoma z'ibihugu byose byari biyiteraniyemo kugira ngo bawemeze kandi bawinjize mu mategeko bwite yabo ingingo y'110 y'iri tegeko shingiro igika cya gatatu ivuga ko rizatangira gushyirwa mu ngiro rimaze kwinjizwa mu mategeko bwite ya Repubulika y'Ubushinwa Ubufaransa Repubulika z'Abasoviyete Ubwongereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubwiganze bw'ibihugu byaryemeje mu nama y'i San Francisco kubirebana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika Sena ariyo ishinzwe kwemeza amasezerano mpuzamahanga nk'uko itegeko nshinga ribiteganya yatoye itegeko shingiro rya Loni ku itariki ya 28 y'ukwa 7 1945 n'amajwi 89 kuri 2 atararitoye umuryango w'abibumbye wavutse ku mugaragaro ku itariki ya 24 y'ukwa 10 1945 ibihugu 29 bimaze kwemeza Burundi itegeko shingiro ryayo Loni yatangiye igizwe n'ibihugu 50 nyuma y'imyaka 78 imaze ubu noneho irimo ibihugu 193 ifite icyicaro gikuru gihoraho mu mujyi wa New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Urakoze Toma Kamirindi mu kiganiro Amerikana dusorejeho iwanyu mu ntara. Mbashimiye kwa mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: ubuze icyanegura inka agira ngo dore icyo gicebe cyayo. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.